Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 13 mu kakaro umwaka w'2024 tuti namwe bagenzi mwashimiye gukurikira Radio Nzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe cyane mwaramutse bivaye naho muherereye iri ndya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'inzi ngingo nkuru zikurikira Matora Burundi bwimirije mu mwaka w'2025 washobora kuzoba mabi cyane kurusha amatora yose Burundi bwaciyemo kuva mu 2025 ivyo nibivugwa na Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu aho avuga ko ari rya mbere inzego zijejwe gutunganya amatora zose ziharijwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'abasomambike babo Amakenga ni yose ku muryango w'umukenyezi aba muri kantiye Mutangano ni mu gisagara cha Bujumbura uwo bahoze bubakanye haciye imyaka itatu bavanye azwi ku izina rya Remy Muco w'Intore kuri uno wa kane yazwi ku mwaka ubuzima uwo mugabo yasanzwe ari imbonerakure yegereye umukuru w'igihugu akaba ashaka kumucura ku nguvu ngo basubire babane mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi naho tugaruka ku mwingo ya sentare isubiramo imanza mu ntara ya Gitega yari yafashe yo kurekura Emilie Nsibomana yahoze ari umunyamabanga ku ishuri ryisumbuye Christ Croix ryo ku Mushasha amazindu itibiri yejejwe n'ubutungane akaba atararekugwa aya n'ayandi ni mu kanyisa se
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ano makuru tuyahere mu gisata cha politiki umugambwe Kodebu nta cizere na gito ufise ku matora yemirije mu mwaka w'2025 no mu 2027 Kefa Nibizi arongoye uwo mugambwe avuga ko ayo matora ashobora kuba mabi gusumba amatora yose amaze kuba mu Burundi kuva mu mwaka w'2025 ngo kuko ni rya mbere inzego zose zijeje gukurikirana no gutegura amatora ziharijwe n'umugambwe uri ku butegetsi nabo bashuditse tega amatwi Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu
turavye n'imigwi yashizweho sepi ku bantu bashika 52 twavuga ko harimwo nk'umuntu umwe gusa ari mu mugambwe utavugamwe n'uri ku butegetsi abandi bagizwe n'umugambwe CNDD-FDD bakagirwa n'imigambwe icuditse nawo eka mbere hakaba harimwo na ya mashirahamwe usanga yegereye cane umugambwe CNDD-FDD yasanze akibura ubutegetsi nta na rimwe bashizemwo tukanatangazwa mbere n'ingene hageze mu gushiramwo amashengero n'amadini batibutse gushiramwo Eglise Katolike tuzi yuko yama itanga impanuro zibereye zishika ku nyota abenegihugu ivyo bimeze uko kandi mu gihe na ya sentare yubahiriza ubwizo shingiro ariyo yama itatura amatate y'amatora ishigwaho n'umukuru w'igihugu agashamwa abantu yiyumviriye bibonekana yuko bigoye ko bavuguruza ibiba vyashikirijwe n'uwo mugwi seni ivyo bikaba biri uko kandi mu gihe bashizeho n'itegeko rigenga amatora kumira abandi mu kuduza bimwe bita ingwate haba ku mukuru w'igihugu haba ku bashinga amateka eka mbere bagashaho n'ibitahoraho ingwate kuzerekeye amatora y'amakomine
Efa Nibizi avuga kandi ko naho atacizere bafitiye ayo matora abanyagihugu bakwiye kudacika intege nyabona nibaba bashaka ko ibintu bihinduka bazoyitabira cyane cyane mu kuyacungera ntihagire ababaca mu gihahumye
tugiye kujya amatora kandi tuzi yuko bagerageje ku buryo umugambwe ukomeye wari usanzwe uri muri opposition bamaze gusambugwa kandi ugasambugwa biboneka neza ko hari mu ruhara rw'umugambwe cyangwa rw'ubutegetsi zumvikana yuko aya matora twimirije ata kintu kinini cyane cy'umuco cyangwa cyo kudakumira umuntu yohezanwa yarondereko ariko nubwo biri uko dusaba abarundi yuko batocika intege ko ivyerekeye intwaro nziza intwaro ya demokarasi iraharanirwa tubasaba bashishikare bitegurira amatora cyane cyane bitegurira kuzoyacungera kuko aho bigeze uno munsi turazi ingene abenegihugu bipfuza ko ibintu bihinduka turizeye neza yuko hamwe abarundi bahagurutse uwogomba guhindura ivyavuye amatora atantambwe n'imwe yotera
kuri ino tariki 13 mu kakaro 2024 imyaka 8 irarumanye umufasoni Hafsa Mosi agandaguwe yiciwe imbere y'urugo iwe muri quartier Gihosha mu Gasamosi yari umushingamateka mu nama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko EALA. Imbere yaho akaba yari umushikiranganji ajejwe ibibazo by'akarere ka Afrika y'ubuseruko yari yarakoze imyaka itari mike nk'umumenyesha makuru muri radio television y'igihugu iradiyo y'Ubwongereza BBC. Afsamos yari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariko abatari bake bakavuga ko icamuranga wari umutima w'ikigongwe aho atatinya kunegura amabi yakoregwa mu Burundi. Iminsi mike iheze umuvugizi w'ipolisi yamenyesheje ko abantu batatu bakekwa kuba barakoze ubwo bubisha bafashwe. Nayo mu gisata kijanye n'imibano hari umukenyezi aba muri quartier Mutangano yo mu gisagara ca Bujumbura yahaje kugandagurwa mu ijoro ryo ku munsi wa kane n'umugabo wiwe bamaze imyaka irenga itatu batabana. Ababanyi b'umuryango uwo mukenyezi abamwo baratabaza ku bw'umutekano wabo kuko uwo Remy Muco w'intore bahoze bubakanye adasiba kubatera ubwoba avuga ko atagarutse ngo babane azo mugandagura. Ibyo byose akabikora kuko avuga ko ari imbonerakure idakomwa kumwa kuko yegereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye Idonido na Janvier Habarugira.
Wakubiswe n'uwo bahora bubakanye n'umufasoni bukuru Daria Diane amaze imyaka itatu irenga yarahukanye n'uwo yahoze ari umugabo wiwe Muco w'intore Remy batazira Muco. Ababanyi baba kwibarabara Nyanzuki babona ingene atonda gutera ubwoba uko bukeye n'uko bwije baratabaza.
Umupfasoni amaze imyaka atabana n'umugabo wiwe, rero kuva ico gihe umugabo wiwe ariwe Muco w'intore Remy yararahiye ararengwa ko utamahoro azopfa amubiranye. Imana irakinga ugwo rugo rwa makwinduru yamariko aravuze induru. Umupfasoni ukuru ari Diane yakanye asumana w'umucuko afise n'inda y'imvuka arashika aravyara Muco w'intore araza aramwiba yasigaye yifumbereje bamunkoye umwana.
Mu gihe cose Daria Diane bukuru yituye ubutungane abakiriye dosiye bumvise ko ari yo witwa Muco akora mu ibanki nkuru y'igihugu kandi asanzwe azi nk'imbonerakure ivuga ko kubonana n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atanu umubonano bisaba bose iyo dosiye barayikora ko bagasha. Kuri wa kane mu ijoro yarategereye Daria atashe iwabo amurengera ko n'amahiri.
Kuru Daria Diane araza akaba mu rugo iwanje canke akaba mu kuzimu. Ubu rero ariko arashira mu ngiro iyo migambi y'ubwicanyi yarahatswe kumugandagura. Yaramukubise aramuvuna mu iriri ategerereye ku irembo mu gutabaza. Aho umuntu apfa umuntu akigira akagara amarugano ku rugo rw'umuntu abantu bagatinya ngo abahenda ngo n'umwishikira kwa perezida. Ababanyi baba kuri iryo barabara twese turarushe. Nico gituma twashaka gusaba yuko administration locale polisi na justice ko yahagurikira ico kibazo kugira ngo barabe ingene umuntu umwe ashobora guhungabanya umutekano w'ibarabara ryose. Twashaka gusaba kandi nuko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu ko uhagurukira ico kibazo hama uwo mwana agatunganirizwa mu bana biwe no ku buzima bwiwe.
Bimwe mu vyo amuhora ngo nuko yase gusubira mu rugo kubana nawe, bimwe mu vyo umugambwe CNDD-FDD wamusavye kugira ngo bamushire ku rutonde rw'abitoza mu bashinga bateka mu matora yo mu mwaka uza 2025. Radio Inzamba agatakawe twandikiye ubutumwa bugufi kuri telefone Muco tongera turamuhamagara ariko yanka kwitaba kugira ngo agire ico avuze ku vyo yagirizwa.
Inzamba
ni umwanya w'ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku ngingo ya Sentare isubiramo imanza ya Gitega yejeje Emilienne Sibomana ariko inyuma y'indwi zibiri akaba akibarizwa mu ibohero. Ku isoko mugishikirizwa na Bonfils Niyongere.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Emilienne Sibomana yahoze ari umunyamabanga ku ishure ryisumbuye rya Christe Roi ryo ku Mushasha mu ntara ya Gitega aherutse kurekurwa na Sentare y'iyunguruzo ya Gitega kuwa kabiri mu kakaro uyu mwaka w'2024 ariko n'uno munsi ntaridegembya inyuma y'indwi zibiri. Gishasha muri urwo rubanza camenyekanye kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 12 mu kakaro aho ababuranira leta banse urubanza rwaciwe baca baragunguruza muri gasambura manza none hoba hisunzwe ingingo izihe kugira ngo Emilienne Sibomana abandanye apfunzwe kandi yarerejwe n'ubutungane amategeko ategekanye iki kugira dutahure neza ibijanye n'ico kibazo reka ndabayikaze muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu munsi wa gatandatu turi kigenekerezo rya 13 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2024 mukaba mugire mu gishyikizwe na Jean Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye ikaze Urubanza rwa Emilienne Sibomana rwagiye rurarangwa na byinshi muri no minsi iheze kwigenekerezo rya 2028 ruheshi umwaka wa 2024 yararengutse imbere ya sentare y'ingurizo mu ntara ya Gitega urubanza rucaruja mu mwiherero ingingo yo kumweza yasohotse ku mugoroba kwigenekerezo rya kabiri mu kakaro uyu mwaka nyene Emilienne Sibomana akababaye umwere ingingo yashimishije abatari bake na cane cane abahanira agateka kazi na muntu kwa 10 mu kakaro Emilienne Sibomana yahoze hari umunyamabanga ku ishure ryisumbuye Kristo wajye kumushasha mu ntara ya Gitega yaramenyeshejwe iyo ngingo y'ubutungane imukura kwicaha cyo gutanga amakuru arimo ibinyoma ingingo yategerezwa kumusubiza agateka yambowe kuva agihagarikwa yamara gushika uno munsi Emilienne Sibomana aracabarizwa mu ibohero rya Gitega inyuma yo kwezwa kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 12 mu kakaro ababuranira uruhande rwa leta bafashe ingingo yo kwanka urubanza rwaciwe na zentari subiramwo bahitamwo kunguruza muri gasambura manza abize ibijanye n'amategeko baranegura ihonyangwa ry'amategeko kuri urwo rubanza kuko Emilienne Sibomana yategerezwa kuba yararekuwe yidegembya umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi aje rwisata c'amategeko mu ishirahamwe Erukristo gishinze kugwanya itsinzikarizwa buzima rya kiremwamuntu akate Burundi amenyesha ko amategeko atomoye amategeko y'u Burundi ategekanye yuko umuntu yejejwe ategerezwa ubwa mbere guca arekugwa hatitaweho izindi ngingo zo kunguruza urubanza
akati Burundi turabazwa cyane nuko Emilienne asanzwe yarejejwe n'ubutungane abandanya afungiwe mu hero rya Gitega kandi yateza kuba yidegembya kuvaho sentare isubira mu manza ya Gitega yerekanye yuko atacaha yakoze ibyo rero tubivuga twisunze ingingo y'amajana 2632 gitabo kigenga amatohoza n'iburanishwa ry'imanza z'ibyaha aha rero murabona ko aki Mr. Limited turindiriye yuko ugo rubanza bashira mu ngiro bakarekura Emilienne mugabo aho kubona ivyo tukaba tubonye ko umushikiriza manza yahisemwo gusambuza urubanza muri gasambura manza twibaza yuko cyari cyatumye bamugumiza mu munyororo bibaza yuko kuba bashoboye gurungika urubanza muri gasambura manza bizoca bibaha isiguro yuko baba baramugumije mu munyororo mugabo aha twagomba kuvuga yuko muri ingingo ya 2032 na kabiri isigura neza yuko iyo umunyororo yejejwe kucaha aca sohoka ibohero naho umushikiriza manza yo kunguruza urubanza haba ku rugero rwo kunguruza canke muri gasambura manza twasaba yuko iyi ngingo yo kubahirizwa kuko umushikiriza manza kubona yero no munsi yahise ngo kushira urubanza muri gasambura manza n'uburenganzira bwiwe mugabo nta na hamwe biza kumufasha kugira ngo agumize Emilienne mu munyororo nk'ahumenga hari amategeko yo bari bahiriza kumugumiza mu nyororo n'ubu biguma ari kuhonyanga amategeko aha rero twagomba gusaba yuko ubutungane bwo kwikubita gashi ntibube bwo rubwo bwa mbere bwo guhonyanga amategeko kandi buhamagariwe kuyakurikiza nta gateka na kamwe biha ubwo butungane kugumiza Emilienne mu nyororo ahubwo bikura ko icizere uko cyari kingana kose gatoye abanyagihugu bari bagifise ko turasaba rero yuko umushikiranganje w'ubutungane umushikiriza manza mukuru wa Repubulika bose bokoresha ingufu bahabwe n'amategeko kugira ngo bategeke ingingo ya sentare ije mu ngiro vyihuta Emiliene ashobore kuva mu nyororo yidegemvye hanyuma imanza nazo bahisemwe kunguruza muri gasambura manza zibandanye mugabo abandanye yidegemvya.
Emiliene Sibomana yari yaciriwe urubanza na Sentare Nkuru ya Gitega yari yagirijwe kwambika ibara. Laurent Ntakirutimana umuyobozi w'ishure Kristelwa ryo ku Mushasha mu ntara ya Gitega ko yashurashuza abana babigeme biga kuri iryo shure hari mu nama yari yaremeshejwe n'umushikiranganji w'indero François Habyarimana mu kwezi guheze igenekezo rya 13 ruheshi. Emiliene Sibomana yari yarengutse muri Sentare yunguruzo ya Gitega muri urwo rubanza. Emiliene Sibomana yari yamenyesheje ko adatahura ingene Padiri Laurent Ntakirutimana akiri umuyobozi w'ishure n'ivyaha yagirizwa. Ni naho duciye dusozerera ikiganiro ku isoko mwariko mushikizwa na Jean Bonfils Niyongere ndabisango ku munsi wa gatandatu uza ndababwira nti na gahwana.
Cari ikiganiro ku isoko.
Imbere yo gusozera ano makuru dukurikiriye ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mushikirizwa na Edie Claude Ninine Hazwe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabahaye ikaze kuri mwese muri ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nondwi SOS Media canditse ku mugwi ujeje gutunganya amatora yimirije wakumiriye bamwe bamwe bari bakwiye kugira ico baterereye. Urongo uyu mugambwe sa banyafukodebu mu ntara ya Gitega aranegura kubona abari guserukira ishengero Katolika batashizwe mu migwi ijejo amatora mu ntara. Imenyesha makuru Burundi Eko naco canditse ku ngorane igisata co kunguruza abantu gifise haba mu vy'abakoresha amabarabara, abakoresha ikirere hamwe n'abaca mu mazi. Kubiraba amabarabara yo hasi abunguruza abantu ntibashigwa imbere mu baronka igitoro muri kino gihe cabuze. Ukutamenya neza igitigira inyezi na civyuma bikoresha igitoro, ukutagira ivyapa biyobora abagendesha imiduga, ukutagira amabarabara yujuje ivyangombwa, ukudasanura amabarabara no kutubaka mashasha n'ibindi. Mu bijanye n'abakoresha ikirere mu kwiyunguruza, ico kimenyesha makuru kivuga ko Burundi butagira amategeko akigenga akutagira abahinga banonosoye ibijanye n'ico gisata, amakompanyi abijejwe adakora neza eka ngo nta politiki tomoye ihari yo kunagura ico gisata. Kubiraba biyunguruza bakoresheje amazi nabo naho ne ngo nta mategeko agenga ico gisata ahari. Ikivuko ca Bujumbura ntigikozwe neza kuko gikunda guterwa n'inkukuma y'amazi, umutekano udakwiye ku bakoresha amato, ibikoresho bishaje bitagira naho byosanurirwa, ukutagiranira amasezerano n'ibihugu bisangiye ikiyaga Tanganyika n'ibindi. Inkuru ijanye n'inkino imbere yo gusozera ano makuru ikimenyesha makuru iwacu canditse kwihiganwa ry'umupira w'amaguru ritekarijwe kubera Zanzibar mu gihugu cya Tanzania. Imigwi yabaye ya mbere muri ibi ibihugu bigize akarere ka Afrika y'Ubuseruko kuva ku genekezo rya 9 gushika 21 za kuno kwezi ikaba izohurira muri Zanzibar. Ibihugu bibiri ivyaranse kuyitaba ari vy'u Burundi na Republika ya Congo, Vitaro y'u Burundi na Tupisa Mazembe ya Congo ntizahahonyoje ikirenge. Icatumye zititaba iryo higanwa bise Sekafa Kagame Cup ku ruhande rw'u Burundi bavuga ko Vitaro yabuze uburyo, nayo ku ruhande rwa Congo ngo Tupisa Mazembe yahisemwo kubandanya imyiteguro yayo aho kuja muri iryo higanwa. Ni kuri iyo nkuru ivugwa ku mupira w'amaguru tugarukije kwa makuru yanditswe n'imyesha makuru. Bakoze mu mwese mwariko munadukurikira idikodinazo nako ndabashikiriza ndabifurize kuranirwa aho muri hose na utakuri Radio Inzamba agateka akawe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Diklote ni nina hadwe alakenuye ninunga hadu chetu sozirira anu makuru ya chu kama chimi eba genza nje mafashite kuyato lukanya umiweze kukichiwe anu makuru umeashikiri jwe na jewe pia gahungu na huu taha.